Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ndabaye mwiriwe mwese muteze amatwi ibintu biganiro kazima no makuru yo kuri no mugoroba afatiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ikibazo cy'inzoga zimwe zimwe kimaze igihe kivugwa mbere hari nabo zimaze guhitana ni bimwe mu byidogewe n'abashinga amateka kuri uyu wa gatanu ayi na mashinga amateka yari koranye hashikirizwa ivyegeranyo vy'ingena amafaranga y'igice ca mbere n'ica kabiri c'umwaka wa 2025 ushuri 2026 yakoreshejwe umushikiranganje adeje ubutunzi maja kumva ico yishuye abo baserukira abanyagihugu. Inyuma y'umwaka amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomini abaye wa gatanu ruhesha umwaka uheze 2025 umugambwe Kodebu uvuga ko wiyemeje kubandanya uharanira intwaro rusangi ifatiye ku migambwe myinshi kubera ico uvuga ko ari amahinyu yaranze ayo matora. Inyuma y'ukwezi isoko ya Kinama iri mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ihiye ibice bimwe bimwe urudandazwa rwarasubiye gukogwa kuri kwamye abadandaza ariko bavuga ko abagozi batarasubira kuba benshi nka mbere. Tubafitiye n'inkuru y'imico kama tubashikiriza buri wa gatanu uwo munsi tubabwira uko umwuga wo kubumba wifashe mu Burundi aya n'ayandi ni mu kanya.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha ikaze ubu naho mu nkuru imwe imwe ukwayo muri ano makuru mugira mushikirizwa na Kristaliza Harerimana mfatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu tuyahere mu bijanye n'ubudandaji. Inyuma y'ukwezi isoko ya Kinama ni mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ihiye ibice bimwe bimwe urudandazwa rwarasubiye gukogwa kuri kwamye mu bibanza byari byafashwe n'umuriro nk'uko bagenzi bacu bavyiboneye. Abadandaza bavuga ariko ko abagozi batarasubira kuba benshi nka mbere ndetse ko bamwe muri bo batarashumboshwa. Ni nkuru tubaza Diodone niyo yanzigamiye.
Ushitse kuri iyo soko hoba haheze iminsi ya ba cumi ibikorwa bisubiye gutangura ngo ni uruja n'uruza rw'abadandaza n'abaguzi aho biboneka ko bamwe bamaze gutangura ibikorwa nyezina nyuma yo gusukura ibibanza byabo naho usanga abandi bagisanura aho bakorera. Aba barashima ko ibikorwa byatanguye n'aho uburyo bwo kwisanurira buriko buva mu mifuko yabo.
Uburoko byatanguye none kugenda neza ubonaho bose barahishije nubwo babasubiye kwihungana
ko turi gutangura kuwa mbere aho twamaze nka dijuru twebwe siko yuko ari
bamenyesha ko n'aba bashorera bataraboneka ku rugero rushimishije kuko bishoboka ko bataramenya ko iyo soko yasubiye gukora
ngo tuje abakwambuye ugeze bwa ubwo ngo dusubire gukora kwa kandi bahora gukora n'abakiriya nk'ubu benshi ntibaramenya barokoreye baracumva ubwoba ntibaze neza nk'uko bagenda barumva amakuru urumva ntibaratoratorana ngo basubire ku murenge nk'uko wari uhari.
Ariko abo badandaza banegura ko hari bagenzi babo batarashumbushwa kugira nabo basubire kwiyungunganya ibiheza bikabagira ko ingaruka mbi.
Hari hano usanga nyine batarashumbushwa yukanya n'amasirasi bari nk'abashumbushijwe bariko barakora inkandi atarashumbushwa turumva ko aca yica basubira gusaba yindi.
Iyo soko ya Kinama ikaba yahitanywe n'umuriro wadutse mu gatondo ko kuwandura isamu y'umwaka aho ibibanza 395 ku 2400 bigize iyo soko. Ibidandazwa byarimwo byari bifite agaciro k'amafaranga y'amarundi arenga gati miliyoni 400 bikaba byarahiye biratokombera.
Tiondoni niyo yanzigamiye ukuyoberwa kw'abanyeshuri kuguma kugaragara buri mwaka kuva aho hatangurijwe ibibazo byo mu mwaka w'icenda wa shure nshingiro hamwe nuko abarangije igice cy'umwaka ya shure nshingiro mu myaka ya none kurakeneye amatohoza kugira ngo hatogwe umuti urama w'ingorane zituma kuyoberwa. N'umwihwezo w'umuhinga mu by'inyigisho Joseph Ndayisaba anegura ko hari amashure amara igihe kirekire ata munyeshuri n'umwe abonetse atora ikibazo cya leta mu gihe ikibazo cy'umwaka w'icenda cy'umwaka caraye kirangiye. Hakaba himirije igitegurira abanyeshuri kuja mu makaminuza. Joseph Ndayisaba asanga yari intambamyi ihambaye ku bumenyi mu mashure. Tumukurikire.
Muri ibi bibazo cyo mu w'icenda nakijya gihereza abanyeshuri babiga muri post fondamental ni gake urugero rwo hagati na hagati rw'abanyeshuri bamenya usanga ari ushikana 50%. Abanyeshuri bamenya usanga bari hagati ya 35 na 45%. Nicyo kibazo gitogwa baravye urutonde rw'ivyigwa zigishwa muri amashuri hari ikintu kitagenda neza abanyeshuri barenda kumenya n'imiburi iburi gushika 75% kwijana hamwe babarize neza nico umuntu babwira leta ngaha ko ibyo bibazo byo mu 9 nivyo muri post fundamental bakora baje muri kaminuza hari ico byerekana tutaratorera inyishu hari ibibazo tutaratorera araho nasanga hari inyishuri mu kibazo c'ibiharuro baronsa amazero bose Shanga tanu mafisa tanu kwicha. Shanga mugi Faransu kwa shanga kushuri nuko bimeze. Shanga kwa shanga mashura mga amne. Amazimnya kachumi ni itanu. Shanga mnye shuri nunga toliki wazi. Chariyeta. Nchukitu mwenye kona buga ni hariho ingora ni. Ifu wazi ufzere kana tutita hutu tarondele rumuti. Izo ni nuko rondela. Yesuke na urutonde kufisi kwa bulgahera. Bila shoboka. Na bari mu rutiki shukutariko. Bila shoboka. Na bari mu wajabara simba simba. Kwa bari mu aboniki kienu chomu gora kuigisha. Achagita buka. Akigisha likuliki. Change ugasanga chigishi jumna alimu atavifiti umeni. Aliki watu tukikosoreko. Kishigo tukoja tulakura mni ipse watu ufitare. Leta yo vila change ushikilanganji uko. Vila kome.
Mugisata cha politike inyuma y'umwaka matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine abaye kwa gatano ruhesha umwaka weze 2025 umugambwe Kodebo uvuga ko yemeje kubandanya uharanira intwaro rusangi fatiye ku migambwe myinshi kwica uvuga ko ari amahinyu yaranze ayo matora mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uyu wa gatano umukuru wawo Kefa Nibizi yavuze ko barundi bose Abwizwa kubandanya abana intunganywa itunganywa y'ivyigihugu ku nyungu rusangi tumukurikire
Amatora y'igenekezo rya gatano ruheshi mwaka 2025 yaranzwe no kuzuza amasanduku y'amatora imbere y'uko amatora atangura utuzu tw'amatora tutari duke twarerekana ingene umuntu akora atora hari nabahawe amakarata y'amatora bamaze kubatorera inderetse z'imigambwe barazimye ivyegeranyo vyavuye mu matora Burundi bwabaye icitegererezo ciza co kwizukiranya inyuma y'imyaka myinshi y'injyane za politike n'imibano urakwiye ku kugumana igyoragi ryo kuganira n'intwaro rusangi bya bushobore kugumana ituze nitekane igihe kirekire umugambi Kodebu usaba barundi bose kudacika intege no kutabasinda bibazwa ariko bafatane mu nda nk'umuntu umwe baharanire uburenganzira bwabo ntayigayezwa bwo kwitorera indongozi mu mwidegenzo zifise ubushake n'ubushobozi bwo kubatunganiriza neza amakori n'amatagisi vyabo hamwe n'ubundi butunzi bw'igihugu kugira zibakure mu bukene n'ubushomeri zizane ubutungane kuri bose no kubahiriza agateka ka kiremwamuntu abarundi dutegerezwa kuzirikana ko umuntu wese agomba kudutunganiriza ubutunzi bw'igihugu cacu kugahato arondera inyungu ziwe gusa umugambwe Kodebu wiyemeje kugumuharanira intwaro ya demokarasi yubakiye ku migambwe myinshi kugeza dusubiye mu matora abereye mu muco mu mwidegenzo no mu ituze adakumira kandi yizewe na bose
tubibutsa ariko ko kuri utwo tunenge dushikirizwa n'umukuru w'uwo mugambwe Kodebu turanamaze kandi gushikirizwa n'iyindi migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aramaze gushikiriza ko atamunya politike n'umwe yigezerekana ikibanza canke ibiro vyitora vyaho utwo tunenge twabereye mu binga bw'ivyuma batumira amate amakuru yacu tuyabandanye
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture mu gisata c'amagara y'abantu inama nshinga amateka y'u Burundi saba leta y'u Burundi ko yohagarika inzoga zose zibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu Mugihe hari haramutse hashikirizwa ivyegeranyo vy'ingena amafaranga y'igice ca mbere n'ica kabiri umwaka wa 2025 umwaka wa 2026 yakoreshejwe abashinga amateka berekanye ku kibazo c'inzoga zimwe zimwe kimaze kuvugwa akatari gake kandi muri kino gihe hari nabamaze guhitanwa nazo umushikiranganji ajeje ubutunzi yari umutumire mu nama nshinga amateka yamenyesheje ko agiye kuvugana n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi kugira ubuzima bw'abanyagihugu bukingigwe olivye kwizera yakubitiye mu nama nshinga amateka
muri ico cegeranyo cerekana ingene amafaranga yakoresheje mu gice ca mbere n'ica kabiri c'umwaka w'amafaranga wa 2025 shira 2026 umushikiranganji ajeje ikigega ca leta yamenyesheje ko ivyo bice bibiri vyaranzwe n'ingorane zimwe zimwe mu vyashikirijwe kandi nuko hari amafaranga yinjiye mu kigega ca leta avuye ku nzoga zihingurirwa hano mu gihugu aha rero haciye haduka ikibazo c'inzoga zimaze iminsi zivugwa mu bice bitandukanye vy'igihugu mbere zigeramiye amagara y'abazihereza gushika ubivugwa ko hari n'abamaze kuhasiga ubuzima nk'uko bishikirizwa n'aba bashinga mateka. Abo bashinga mateka bakabona ko hakwiye gufatwa ingingo ruhasha ku neza y'abanyagihugu.
Ndibuka Saporo ne yatangiye kuduza induru nyinshi mu bene gihugu irahungabanya cyane bene gihugu kuva icyo gihe nta kintu kigaragara kiboneka ko kirakogwa. Rero twasaba yuko izi ntererano ziriho ziratangwa zokoregwa ko mu mwanya muto ushoboka.
Abakenyezi bamaze gutabaza bati nyabuna nyabuna batabo bagabo mubona mu mabarabara iyo bashyize muhira twe ntitubona ko ari abagabo. Nimwumva ko ihanga riba ryatanguye kumera nk'irizamuka.
Kuri icyo kibazo umukuru w'inama nshingamateka Gerase Ndabira babona ko ari ikibazo kidasanzwe, ariko gusaba ko nyabuna izo nzoga zohagarikwa mu maguru mashi.
Utangiye ibihumbi icumi by'amahera y'amarundi utangiye mu mamajyana by'amahera y'amarundi undi nawe uri kuri iki miliyoni z'abantu n'icyo gihugu kizaze gikorewe nande muri make ibyo biyoga byica amagara y'abantu n'ibihagarare.
Umushikiranganji mu vya jeje harimo ubutunzi yari umutumire mu nama nshingamateka nyuma yo kumenyesha ko ivyo bisaba ingingo yerekeye politike cyo kimwe n'ubuhinga. Arendi Kumana yashikirije ko agiye kuvugana n'abandi bategetsi kugira haboneke inyishu.
D'abord l'aspect politique y'ubuprezerve ubuzima bw'abenegihugu ni aspect technique nyine tugiye kubishyira mu ngiro no kuraba n'ibyo utangura n'ibyo ukurikira. Iki turaba koko plus technique nuko tuza kugishikiriza umushikiranganji wa mbere, hanyuma turabe n'abandi bashikiranganji byega kuko murabona ko atari ikibazo cy'umushikiranganji umwe. Kugira turabe ingingo zofatwa le plus rapidement possible kugira ino decision navuga ifatiwe ngo ishyirwe mu ngiro.
Mu cegeranyo cashikirije kuri uyu wa gatanu nuko inzoga ziri mu vyinjije amafaranga atari make mu kigega ca leta. Umukuru w'inama nshingamateka yahamagariye abashingamateka gukurikiranira hagufi ikibazo c'inzoga kivugangwa mu gihugu gushika habonetse inyishu ku neza y'abanyagihugu.
Arakoze Olivier Kwizera. Leta y'u Burundi yarikwiye gushira inguvu zidasanzwe mu kuronsa ubuvuzi bubereye abanyagihugu. Umuganga Jean Rirangira abona ko umugambi w'igihugu uraba ivy'amagara y'abantu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi woshobora gutyo ucushirwa neza mu ngiro. Ni mu gihe yerekana ko ibintu nyamukuru biri muri uwo mugambi vyisunga icigwa cakozwe kiraba ibibazo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu butegerezwa gutorera umuti kugira habe iterambere mu vy'amagara y'abantu. Ni inkuru tubaza Claria Kankundiye.
Ibintu nyamukuru biri mu mugambi w'igihugu rabi vy'amagara y'abantu wo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi gisunga icigwa cakozwe kiraba ibibazo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu butegerezwa gutorera imiti kugira habe iterambere mu vy'amagara y'abantu nk'uko bishikirizwa n'umuhinga mu vy'ubuvuzi bwo mu kibano muganga Jean Rirangira.
Bikuru bikuru umuntu yovuga hariho umugambi werekeye amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Yindi ngorane ihari n'abana bapfa bakivuka canke bataramara umwaka. Hanyuma rero tukaca dufatira rero no ku ngwara zibiza zimwe zimwe umugera wa sida n'izindi ngwara rero izi za malaria z'igitunu. Hanyuma rero ni ngwara zitandukira ingwara nk'igisukari likira abanyinshi ingwara y'umuvuduko w'amaraso nayo likira abanyinshi.
Aha akagaruka ku kibazo c'abaganga badakwiye.
Ibyo urumva mu kubigwanya bigirwa nuko haba hariho abavuzi bakwiye ku nzego zose abo bose bakora mu gisata cy'abantu. Aha rero naho nyine usanga hariho intambamyo rimwe na rimwe kubera usanga badakwiye.
Uwo muhinga mu vy'ubuvuzi bwo mu kibano abona ko hakwiye gusubira kwiyumvigwa ivyari vyerekanwe nk'inyishu mu mwaka w'ibihumbi bibiri ariko ko bisaba inguvu za leta.
Abo bantu ko bakiri baka kandi bakaba bari Bujumbura cyane cyane barakwiye kurondera uburyo bwo kuza barabashikana no mu bindi bitaro bakagira programme yavyo. Ndiko ndibuka ko twigeze kubikora mu mwaka w'ibihumbi bibiri bagaha ama mission abaganga b'inzobere bakagenda mu bitaro bakahamara nk'amezi abiri n'atatu hanyuma bagaca abantu babakeneye bashobora kubavura bagashobora no kuca bigisha n'abaganga bakora muri ivyo bitaro
kugira uwo mugambi w'igihugu ushobore kuja neza mu ngiro uburyo burakenegwa nkuko uwo muhinga vyemeza ariko akavuga ko bishika ubushikiranganje ntiburonswa amafaranga buba bwiteze muri uyu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2025 ushiri ibihumbi 2026 ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwaronkejwe ibice bitatu n'uduce 76% kwijana bw'amafaranga yose leta yategekanije gukoresha ni mu gihe hamwe mpuzamakungurira b'ivyamagara y'abantu ku isi OMS ihamagarira amareta ko ni miburiburi ibice 15% vy'amafaranga amareta akoresha ariyo yohabwa ubushikiranganje buba buraba amagara y'abantu nkuko byafunditswe mu masezerano y'i Abuja kugira abanyagihugu bose bashobore kuronswa ubuvuzi bubereye
Klaha ya kangondiye leta biciye ku bushikiranganje butandukanye yari kwiye gusuzuma uko bijanye n'isuku vyifashe Kuri uyu wa gatanu mpuzamakungu wahariwe ibidukikije bivugwa n'umuhinga mu vy'amagara afatiye ku bidukikije Prosper Moyoko ashikiriza ko nko mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura iby'isuku bikiri ikibazo gikomeye atani kibanza kibere co gutamo umwanda gihari gushika ubu kuko ico kuboterere kitabereye bivuye ko cegereye imihana kandi imyanda imaze kubavamo bumara bwitwa Rexeria ko nona amazi y'ikiyaga Tanganyika n'inzuzi zegereye iryo yarara ahakabona ko uyu munsi waruhambaye Inzego zitandukanye zabwizwa kugira ijambo dushikirije gerekeye uyu munsi tumukurikire.
Abwizwa kuboneka ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo gukingira ibidukikije. Ikirere kitanuka, kitanduye, amazi atanduye, isi itanduye, indwara zogabanuka. Mu bushikiranganje bw'ibidukikije, babwizwa kugira irindi jambo rikomeye cyane, ijambo ryo guhimiriza abantu y'amapolitiki bakabishyira ku rutonde, bagatanga n'isango ryo bizaba byahereye. Mu bushikiranganje bw'umugara w'abantu. Bakifatanya na mushikiranganje bidukikije mushikiranganje ntwari hagati bakifatanya n'ubushikiranganje bose bagakorera hamwe ijambo rinini yari rifitwe n'abantu mu ntwari hagati ngaha mu bisagara barakeneye kuzura imisege yose neza minuko igahera meri ahagubanda gushyiraho amategeko nicyo bita cadre institutionnel approprié baciye bashobora kubihamyarara bica biteye ingorane imodoka zitwara amayarara zimeze gute abatwara amayarara bambaye gute nibo batangwa kurwara rero ku bwanje hageze ku bintu bira mu muco bikajya mu mategeko abantu bose bagakora mu mategeko hari akajagari guca kavaho hari abantu batoshobora kuza gutoza amafaranga atacu bakoze uno munsi bagaca batangaza ati ikibanza cyo gutamwa imyavu tugiye kugishinga ahana abantu bakabimenya uno munsi nitugira depotoire officiel kubuterere kiasi kibanza kibereye batanze amaparcelle y'ukubakamo babwiza gutora ahandi bashira amayarara mu minsi yahera hari inzigwa byari byabaye desharge y'Ibujumbura kubishira hariya mu rugazi mugabe hagiye wishika igihe usiciye kwihutirwa birahagarara ubushikiranganje bw'ibidukikije baracabifise babingende babishira mu ngi rero twebwe turakeneye ko leta y'inyenyeri bati ya mbere ikaje imbere hanyuma abafasha bagafasha mugabo yakerekana impinduka uno munsi amafaranga aratangura agatangwa bigahera aho byatanguriye ntubona impinduka ngiyi ngorane y'umukuru dufite uno munsi icya mbere harimo kubyumva kubitahura icya kabiri kumva ko ari byacu tumeza kubikunda hama tukabikora twabishira mu ngiro hama tukarimbura ibyakozwe izo ntambwe kuko ari zine ntituze chicago n'iki kibazo nyamukuru
Ihindagurika ry'ibihe ribandanya gukora cyane ku Burundi aho kuva mu 2014 Uburundi bumaze gutakaza amasoko y'amazi yakamye ariko bice 10%. Ibyo nibishikirizwa na Christian nimubona ajeje ivyihindagurika ry'ibihe mu bushikiranganje bw'ibitukikije urimye ubworozi nimubona ahamagara Abarundi gukingira amazi cyane cyane hakoreshejwe imikobeko na Ligue Burundi buri mu bihugu 10 ku isi bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe tumukurikire
ibyigwa byakozwe mu 2014 byaratweretse yuko amasoko y'amazi ariko aruma ku rugero rudasanzwe aho twasanze ibice 10% by'amasoko twa dufise kama amaze gukama uno munsi tukeze mu 2026 ushobora gusanga byari yongereye no kuba magabo rero nta nzira yindi dufise yuko usubira kuvyura amasoko yacu ya kera atari uguca imikobeko atari uko amazi atemba ku misozi tuyazibiza imikobeko akanyegetera mu isi yacu mu nyuma agasohokera mu masoko icya kabiri mwibuke yuko ibi bintu tutabikoze turiko turashira igihugu cacu mu ngorane kuko dusanze turi mu gihugu kibangamiwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe bivuye ku mero kama igihugu cacu ko turi igihugu kibangamirwa n'inkukura. Ibyo byakozwe byarerekanye yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu 10 bibangamiwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe. Bivuye kuri iyo mero y'igihugu kama, bivuye kandi no kubikorwa byacu tutitaho igukingira bidukikije nkuko narinda bivuze. Ni rero akajyo keza kukuvunira kagohe abantu ngo babone aho tugeze ni ngene igihugu kiriko kirabangamirwa n'ihindagurika ry'ibihe hamwe tudahinduye ingendo.
Radio Indondi Culture, inkuru y'imico kama.
Mu nkuru y'imico kama tubashikiriza ku minsi ya gatanu, umunsi tubabwira ko umwuga wo kubumba wifashe mu Burundi. Vitali Bambanze yagize ubushakashatsi ku mwuga wo kubumba, asigura ko uwo munsi uwo mwuga usa n'uwasubiye inyuma kuko abatwa batakironka ababagurira inkono, ibituma baca baja mu bundi buzi. Ivyo rero bituma guhanahana ubuhinga muri uwo mwuga bihagarara. Bambanze ariko yemeza ko hariho ivyo bombwa vyotuma uwo mwuga unagogwa. Inkuru y'imico kama yo kuri wa gatanu twayiteguriwe na Alice Ndayizeye.
Kuko bishikirizwa na Vitali Bambanze yagize ubushakashatsi ku mwuga wo kubumba, akaba ari na warongo ishiramwe mpuza abatwaye ni proba, uwo mwuga usa n'uwuri kuratakara kuko uriko urasubirizwa n'ubundi buzi.
Byinshi byaratakaye kujanye n'umwuga wo kubumba. Nk'umwana akiri mutoyi umubwiye ati iwacu barabumba, ati mwakora iki, mwabumba ibiki, byagenda gute? N'ubuye murashobora kutubwira ukuru n'abana ugasanga ahindu yose iraheze badashoboye kubumba kubera babigiriye kurima canke gukora iyindi myuga, kubera abona katacho bibamariye. Ugasanga umwana ntanamenye ko uwo mwuga kera wahora ari umwuga ufise akaranga.
Ivyo rero bituma indero n'ubuhinga bishingiye ku mwuga wo kubumba bitituka.
Vya bindi byose imigenzo n'imigigwa byose bigenda bikurikira kuri ya nkono, umuntu abona kwita kimutunze aca ayiheba. Ihebye kuyibumba bwa bumenyi bwa buhinga ndandero biki usanga byose byagiye bitakara. Mvuga ko hatakaye ico twokita ibijanye n'ubutunzi, haratakara ibijanye n'akaranga n'imico, byose bifatiye ku nkono.
Naho biruko Vitali Bambanze agumana icizere ko hari ivyo gukora vyotuma uwo mwuga unagoka.
Kandi ubu no kubumba ntibyari bibuze ivyo bumbwa ko turavye baba bashinwa canke aba bazungu ba za mutoyi bakora ibintu mu ibumba kandi bakabihingura neza kandi bakaronka amafaranga atari make. Bisigura ko n'abatwa bashoboye kurangene busubira kwingunganya umwuga bakawukura bakabumba batabumbye sike nkono gusa, mugabo bakabumba banashaka bagira byo gushyira ahantu bagasa neza mu Gifaransa bita amavazi bashyiramo amashugwe, cyangwa bagahingura n'ibindi by'ibikombe amasahani ya kijambere bagashyira ko biga bakora mu Bushinwa.
Uwo mwuga usubiye kunagurwa kandi Bambanze abona ko hari icyo byoterera kubungabunga amagara y'abantu.
Aho usanga binafashije cyane rwose kuko turavye ibintu abantu bafunguriramo ibintu batekamo usanga bitera ingorane haba ku magara y'abantu. Usanga umuntu yatetse mu isafuriya kurya bagenda bakora tuke twuma tugenda tumujamo badufungura bitera indwara ndibasa kwa makansere ajamo. N'uri mpafunga indya zivuye mu nkono zatetse mu nkono usanga kanovera bidasa nkaca cyane nk'inyama wayitetse neza mu nkono urumva ko itandukanye n'inyama yatetse mu isafuriya baguma bahindagura bashyiramo n'ajya amavuta.
Uretse kwigisha indero abamuka mu bwoko bw'abatwa canke guhanahana ubumenyi bakura, harimwo kandi no kurondera ubutunzi bw'umuryango. Iryo tituka ry'umwuga wo kubumba Bambanze ariharura kuva mu mwaka w'1993 aho amashirahamwe yatanga ibikoresho vy'ivyuma canke bitameneka ku munzi, ivyatumye inkono zidasubira guhurumbirwa kuko vyo biramba.
Arakoze Alice Ndayizeye kuri iyo nkuru y'imico kama yari yaduteguriye. Ari na duce tugarukiriza ko aya makuru yo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ni ku isaha 12:41. Ndabakengurukire mwese mwarimu duteze amatwi. Nshimiye Matthew abona Yesu yakatuma amajwi abashikira ano makuru. Mwariko muyumva mu ijwi rya Kristo Alice Harerimana. Mugire ijoro ryiza, murakoze.